the money.
Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane ni naho hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyunga mva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu. Akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Twitter na Facebook ni VOA radio yacu. Umunsi mukuru mwiza w'agateka k'abakenyezi kuri mwebwe bakenyezi mwese mutwumva muri ryanino ku isi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu amakungara ahimbaza umunsi wahariwe agateka ku mukenyezi. Icivugo cy'uno mwaka ni duharanire isi iha amahigwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none. Duharanire isi iha amahirwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none. Ahuri umugore n'umugabo amahigwe muri ubwo buhinga bwa none mu iterambere barayanganya. Haramarira umugore afise yisangiza wenyine n'umugabo ataronka. Hari ibikomereye umugore, umupfaso n'umukenyezi, umutegarugori umugabo bitamukomereye. Nimba biruko biva kuki, igikwiye gukogwa n'igiki? Muri isanga y'uno munsi turashaka cane gushimikira kuri ibyo bibazo bitandukanye umupfaso ni ahura navyo mu kibano akisangiza nk'umupfaso ni kuko ari umupfaso ni yavutse ari umupfaso natanu uruhara yabigizemo. Turayaga n'abapfaso ni bari ahatandukanye batubwira uko babaye. Turaja makambi atandukanye irya nino muri Malawi, turagenda mu Rwanda, turagenda muri Tanzania, turaja muri Uganda, turaja mu ntara zitandukanye z'u Rwanda n'izo mu Burundi. Turashaka ko ikiyago cy'uno munsi gishingira kuri mwebwe bapfasoni aho muri komuna twumviriza. Turabahaye ikaze kugira ngo dusangire ikiyago cy'uno munsi. Nuko rero reka tubaze no kubashamo uturirimbo dutandukanye tw'abafasoni turase n'ubutumwa abakunzi b'ijwi rya Amerika baturungikanye kugira ngo dusomere ababyeyi babo. Ariko tubanze twugururire kuri kano karirimbo ka Jules Sentore na karirimbo kitwa Mama, tugatuye ababyeyi bose aho muherereye, haba mu cyaro ariho hagati mu gihugu, haba mu bisagara, mwebwe muri komura twumva mukora imirimo itandukanye, mwebwe muri komuri ruka ijya nino murondera umukate w'abana. Ijwi rya Amerika rirabazirikanye uno munsi. Akaririmbo ni Sentore, ni Mama ka Sentore Jules.
Amezi cyenda mu nda yawe udahuga wanga kumunga mutima mwiza uziru munabi uri mudasumbwa urenze umwami kazi undutira ibikomangoma nakubisa kuvuga urwo wantumye bintera ishema kwitwa uwawe mama
ni
Marika kundinda kwigunga ubiru uzima ubiri jishimo na kunga niti.
Jules Senhore ati ntacho yonganya nyina ni umwana kenshi ntacaronka anganya umuvyeyi wiwe uko rukunda bafitswe n'abatandukanye hari aho bica bikagorana ugasanga rakomeretswa n'ikibanyo ugasanga biramukomereye ugasanga hari n'inguvu afise zitaboneka canke izo nguvu no musi turayaga vyose baryohera ibababaza ibakomeza izo mpano mufise ikibano kitamenyere muradzidusangiza kugira ngo twumve ingene agateka ku mukenyezi kotezwa imbere biciye mu maboko yiwe no mu ntano zitandukanye afise turase umfasoni wa mbere twakiriye ni Floride Habonimana. Floride Habonimana atwarishira hamwe mu Kenyezi menya mu gihugu cy'u Burundi. Floride ikaze ku ijuru ry'America.
Murakoze cyane.
Umunsi mukuru mwiza wagateka ku Mukenyezi.
Murakoze cyane. Si Habonimana yo naho Imana Floride.
Eh naho Imana urantunga. Urantunga urantunga kazina nakanditse nakanduguruye na umunsi mukuru mwiza wa Floride.
Yego. Murakoze cyane namwe.
Wawuhimbaje gute ndazi ko wagiye aho wahimbarije ngaho mu Burundi byagenze gute ibirori byari byifashe gute?
Ibirori byari biryoshye cyane, ibirori byarangiye turashyitse umwe wese iyo yavuye, ibirori byagenze neza cyane, byateye iteka n'abanyacubahiro benshi cyane n'abakenyezi benshi cyane, ni ukuri byari bihimbaye bose.
Byabereye mu ntara ya Cibitoke.
Ego cyabere mu ntara ya Cibitoke.
Nuko rero Floride utwara ishirahamwe mukenyezi menya tumenye iki umukenyezi amenye iki vyatazi nibiki agateka kifashwe gute mu ntara zitandukanye mukoreramwe muri mukenyezi menya.
Mukenyezi menya ni ishirahamwe rigizwe n'abakenyezi cyane cyane mugabo n'abagabo ntibakumiriwe. Mukenyezi menya rikorera mu Burundi bwose mu ntara uko ari 18. Ya mukenyezi menya rero irafasha cyane mu byerekeye abakenyezi na cyane cyane mu bijyanye no ku urasanga mu mibano abakenyezi bamererwa nabi, rero twe turagerageza tukamenyekanisha ibyo bintu byose bishobora gushikira abakenyezi na cyane cyane tukereka umukenyezi ko yova mu nzu akava aho hantu hatabona akiyerekana akamenya ibimugenga akamenya ibyo mufasha ibyo mushira imbere agashika imbere y'abandi atabwoba, na cyane cyane mu bakenyezi buba turazi yuko benshi usanga bafite ubwoba bwo gushikiriza ikintu kiriya, rero twebwe dushaka ko umukenyezi yoga muri ibyo bintu byose byamuboshe bimubuza kwegera abandi bimubuza gushikira abandi na cyane cyane mu biteza imbere ugasanga ashyitse imbere agashika ku mbere yiyemeje.
Ego Florida, uwovuga nka bitanu bihangayikishije abakenyezi mushikira muri izo ntara zitandukanye z'u Burundi mu buraruko mu buseruko mu burengero, yo vuga ko ari nk'ibiki ingorane nyamukuru mukunze gusanga mu kibano zisi?
Murakoze. Ingorane nyamukuru ni uko umukenyezi akumirwa mu bintu byinshi ugasanga mu mutungo w'umuryango kenshi ugasanga umukenyezi ntashoboye kwisanzura n'ibyo yashoboye kurima n'ibyo yashoboye kurondera, kenshi ugasanga ntabifitiye uburenganzira bwo kubifata mu ntoki, naho yokena nta na kimwe ashobora kugurisha, naho yokena nta na kimwe ashobora kwiyemeza cyangwa gusaba uruhushya, kenshi biramugora ugasanga umenga nta na kimwe afite uruhushya mu rugo. Kandi ikindi nasha umukenyezi arasanga yakumiriwe mu bintu byinshi, haba mu buzi bwa leta naho biko ubu turiko turabona intambwe kenshi ntayisanzura uko biri, arafatirwa n'ibi na biriya usanga yitaho iby'urugo bikamugora cyane. Hanyuma kandi umukenyezi ntusanga yiga ku rugero rumwe n'umuhungu kubera ibimugora ni byinshi gushikira nk'amashuri ya kaminuza usanga afatirwa n'ibintu byinshi. Hanyuma kandi no mu kwiteza imbere ntusanga umukenyezi afite nk'aho umugabo yoshitse kuko umwanyura anamugora.
Hanyuma hamaga Florida muri gisagara cha Bujumbura n'ahandi hagati mu gihugu harahize iminsi havugwa abapfasoni n'abigeme, usanga umwigeme yishwe n'uwamutwaje inda kuko atashatse ko iyo nda ayishikana nawe akanka kuko ayivanamwo, vyarashitse mu ntara hagati aho bivugwa ko ari hari n'umwigisha ya mwigisha yimutwaje gucyo basanga ikiziga ciwe mu ishamba hari n'umfaso nyine yitwa Aline byadi byanse ko bashingura binugwanugwa kumushinga ntayo yaramwishe bagashaka kunyinyurana hagati yo miryango ibiri ikibazo cyo guhohoterwa kuba kenyezi gushikaho bicwa nabo bakijije cyo cifashe gute aho mushikana maso
aho dushikana maso kicyo kibazo cyo guhohoterwa bibiho tuko turaraba hirya no hino turaje turabona makamwamwe nk'ayo makayo yo asanzwe yibonekeza urabona nk'umuntu arinze amara iminsi 40 n'ingahe 43 ari muri morgue mu kintu giteye ubwoba kandi giteye n'isoni nk'uwo asanzwe nk'ujya wewe urumva igitwo kimanza mugabo urumva hari ibimenyetso bimwe bimwe biboneka yuko yari yarahohotewe cyane nk'aho yari yaravunaguwe amaboko bitari bikunda n'icyo yimarira ibyo byose rero twishwe n'uko kenshi umuntu w'umupfasoni umuntu ari ukuntu aca bivuga hakiri kare akaguma muri bya bintu bya niko byubakwa bikamukundi yo kivuga kugira ngo kimufashe ave muri ibyo bintu nk'urya nitwovuga ngo byari kumera gutya mugabe yabivuga kare akavuga ati ahantu arananiye kuko urugo haraho byanka abantu bagatinda umuntu agatinda gatakagenda
hanyuma rero ubutumwa
akabivuga byari kubakira
ubutumwa bwa mukenyezi menya kuba kenyezi kuba kobwa iyo bari ko baratwumva baherereye kuno muso habahariwe wari wagateka kabo muri mukenyezi menya mwobabwira iki majambo make
murakoze ubutumwa twabaha nuko ubwo nyine bakibona ko bafite ingorane nuko bo bivuga bakareka kwigumizamo ingorane hanyuma abandi bakenyezi cyangwa bashinzwe abajejwe agateka kazina muntu bakabafasha kugira bashobore kuva muri ibyo bibazo barimo benshi bicwa nuko bagumye bahoze bakabyigumizamo bikanka ko bakivuga
urakoze ubwira umunsi mwiza Florida Nahimana nkibutsa ko utwarishira hamwe mu kenyezi menya twongere tukwifurize umunsi wo kuzirikana amateka ku amateka yawe ugira umunsi mwiza ego tuca twakira na Safia Salehe wewe ari muri Oman Safia Salehe ikaze ku ishuri rya Amerika ego umeze gute ngaho muri Oman ga Safia
ndashima meze neza
umunsi mukuru mwiza wagateka ku mukenyezi
what question
ubasanze gute abapfasoni nabigeme ngaho muri Oman
ino ntibafeta kuko benshi turi mu buzi turi mu mazu ntidusohoka buri munsi benshi dusohoka Friday kwa gatanu ariko nk'abagenzi n'inshuti twipfuranije umunsi mwiza turapostingana turaramukanya gutyo niko twawugenzeje
ego kwa gatanu ho murategekanya kuzohurira hamwe mugahimbaza mukavugana ibahanze
ego twabipanze ko tujye bigira ku wundi wa gatanu apana uwahirya ejo uwundi ujye ukurikira
ego ego hamaga Safia ho muri Omani hari kibazo kihavugwa mu Barundi n'abanyarwanda nabo muri Kenya n'abandi babwiye izindi ndimi baza kwarondera ubuzima no guhohoterwa ungene mwamwahashitse baba bisha kumugiye kuba mu paradizo mgasanga siko bimeze ico kibazo twifashe gute
ico novuga kuri ico nuko abantu bose ntibameze co kimwe even no mu Burundi bose ntibameze co kimwe hariho abantu aho ushika ugasanga abantu ni beza hariho nabandi ushika ugasanga n'abantu babi nishobora kucuvuga abantu bose ngo ni beza cyangwa ni babi nibyo hariho abantu barira ababoti babafata nabi hariho n'abandi babafashwe babayeho neza for example jewe na crew yanjye n'abagenzi banjye groupe yanjye tu tubayeho neza kuko turasohoka dufashwe neza n'ikindi cyo kuvuga ngo abantu barabakubita baragira iki ibyo turabyumva hanze ariko abantu turi mu makontra
iyo kontra uvuze ni kontra nshasha mwaronkejwe vuba kuko hariho amasezerano Burundi bwakoranye n'ivyo bihugu byo gutwara abakozi bice mu masezerano niyo masezerano uri kuravuga canke n'amasezerano wagize imbere yuko ayo masezerano hagati y'ibihugu vy'abarabu no Burundi ategwa ku mukono
Omani ntibarashikirwa Omani ntibarashikirwa Burundi na Omani ntibarasinya
hanyuma abafasoni
ubwo twaje 2019 eh 10 ans yarahedje tucatongera iyindi
abafasoni muri rusangi bariko bumva ijwi rya Amerika no musu kabagenera ubutumwa nyabaki
amereye kuba kubo turi kumwe kwanze ndabipfurije umunsi mukuru babakenyedi nkabasaba yuko bokomeza tugakora tugakora tubishyizemo umwete tukongera kandi tukareka kumviriza amajambo y'abatubesha n'abatuvuga uko tutari nkaba nipfurije n'umunsi mukuru w'abakenyezi abamama bose bo mu isi yose nkambera kandi nkababwira yuko tubayeho neza batokwitaho amajambo yavugwa kandi batokumviriza ibintu by'insakunsa ko batuvuga ko
mugabo nanone sinsakunsa kuko hariho abashinga ubutumwa ubuhamya bakemeza yuko hariho amabi bacemo n'abandi bakivuga ko bakiyacamwo n'ukuri kwabo tutokwita urusaku kuko baba babibayemwo ugutandukanye. Ego urakoze Safia Salehe, ugire umunsi mwiza wa mugateka kumukenyezi.
Murakoze.
Ego Marie Rose na nyene turamuse ku murongo wa telefone. Rosa ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane rwose.
Uherereye umunsi mukuru mwiza Rosa wagateka kawe.
Ego
karubahirije
cyane rwose watwese
karubahirije kuri wewe naho
bari
uri mu Rumonge.
Ego
aho mu Rumonge mugateka ku mukenyezi kubahirije gute byifashe gute ibakomere nk'abakenyezi n'ivyaha
ane murumonge no rafagatika kabakenyezi mabaka twaizwe ijana ijana ko hari abakenyezi bagihote kwa muungo bacicwa nabo bakanye bagihote kwa mujani n'amatungo y'urugo akabwenza gute bafite n'icyo umuntu barondanye n'abakenyezi nayo babo kandi basanga aha iwacu murumonge abagatika kawe n'ubaye cyane kuko barahari cyane
guharika kokera twumva ngo baharikwa kubera baharikwa kubera
abaharika bakabashya kandi bagore
ko numva ngo biterwa n'indagara nyinshi n'amafi badandaza n'amamesa n'ibigazi amafaranga bakaronka ari menshi bagaca baje kuyasabika niko bimikimeze uwo mwimbura cahari.
Oya twese uko turarira ntikoga ko ari kuvana ko afite amahera menshi cyangwa baronka ayo mafi ubona umengo ni ibintu niyani cyo n'imigenzo y'inimbo bavuga ngo harashushe kusanga bagabo benshi afite abagore hanze.
Uwo mugenzo n'ivyo barawuvuga n'igihanga hashushe bakitwaza ngo hashushe baca barondera abagore benshi n'abakobwa benshi ariko no gufavana nabo. Rosa wewe rero urafise ico wihariye urubaka urumupfaso nitwabonye ku mbuga ngurukana bumenyi agenda gafata akubaka kandi akubaka neza tubwire ivyo umuga wawe Rosa wabitanguye gute ikibano kiragutahura ko ubaka kandi atari benshi bubaka amazu.
Ego je umugwandi n'utangura haraje ishyamwe timide yagabiriganya abakenyezi n'amazu gutwegeranya abakenyezi batugisha inama ibiganiro byo kumukenyeza cya kwiteza imbere acishije mu bikorwa bitandukanye by'imyuga hanyuma rero niho hatirikije batavuga bati abakenyezi bifuza kuba kuri umugabo wo kubaka bashobora kugashyira hamwe hanatuza tukaganira amanama hanyuma mukasatubigisha kubaka cyo maze kumva uwo mugambi bacunyinjiramo ndetse abandi bakenyezi barabikunda ca twatangura tubaza kubitere turiga baraza baratwigisha kinigere yaduhaye abakozi bashobora kutwigisha ariko imbere yuko batwigisha kuba twari abakenyezi tuvanze harimo abakenyezi batazi gusoma no kwandika babanje gufata abakenyezi batazi gusoma no kwandika barabashyira ukwabo barabanza barabigisha ikiringo cy'amezi atandatu kugira ngo babanze batahure ibyo gusoma no kwandika kuko igikorwa cy'ukubaka umwuga wo kubaka birasaba ko umuntu aba azi gusoma no kwandika kuko harimo ibintu by'ibiharuro n'indome. Hanyuma rero ayo mezi amaze guhera twebwe abakenyezi twadusanze tuzi gusoma no kwandika baca bishyira hamwe nabo batazi gusoma no kwandika bacabatanguza bakaba dutanguza ishyirahamwe bavuga igikorwa cy'ukubaka n'umukenyezi aracyake
waracakiri nk'umukenyezi. Rosa umuntu ariko aravuga ngo urubaka wubaka general abibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ndabona uri kuragira amatafari niki ariko umuntu aribaza ushobora kubaka inzu canke wubaka bimwe twabona vy'amatafari apangapanganye hama abandi bagabo bakaza bakaduza igihome uba wahejeje kubaka.
Oya twe turubaka kuva kushinge turi ndashobora kuyimba umushinge twa namaje bakenyeko umushinge nta muntu wayo wiba turimba umushinge tukipangira amabuye twibakira n'amatafari ahiye ndetse n'amatafari mari tukabishoboye tukaduza inzu yose tukayiheza impome zose inzu tukaziduza n'izima tukariduza ndetse n'ugakara tugisakarira atabona umufundi dushoboye kurondera unaze kudufasha
uri mu ishyirahamwe rero ndakumva yovuga tutu ni tumwebwe bagore mu ishyirahamwe canke ni mwebwe muvanze n'abagabo
turishyirahamwe ry'abakenyezi gusa
muri bangahe muri iryo shyirahamwe ry'abakenyezi kandi turabakenyezi mirongo itatu ndakwemereye ko Roza tuzokubarondera muduhe ikiganiro cihariye rgikwiye hanyuma mumaze kubaka amazu angahe muri iryo shyirahamwe ryanyu Roza nagitigiruzi cangahe mumaze kubaka
washa ugereranye tukavuga ko dushe kumaze kubaka nk'amazu arenga 15
nivyo gushima ubutumwa uno mwaka Roza icivugo ni duharanire isi iha amahigwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none watubwiye ko mu bapfasoni muri kumwe hari habize hari habatize urumva ubuhinga bwa none hari ico buzoza bafasha muri ivyo bintu vyanyu vyo kubaka byo hagute gusomba mu gihe mwo byinjirizana namwe kubaka no ku nubwo buhinga bwa none
ati
nariko mvuga nti icivugo cuno mwaka kiravuga ko buhinga bwa none tutobusiga inyuma nk'abagore ico cu buhinga bwa none muri iryo shyirahamwe ry'abagore 30 hari ico mu kivuga ko urabona ko ari ikintu coza giteza imbere umupfaso n'ahari
ego nishimye cyane n'ubwo kandi hari kuko iyo tugiye kuri cyangwa cyo kubaka iyo tuvuze nk'ubuzigo ubuzi akazi kuwede tugatana amafaranga tukikenura mu rugo abashinga nayo bacu bagashikirwa n'ibondo byacu bigashikirwa ndetse na wa mukenyezi atari mu ishyamba ry'ukubaka agashikirwa kuko iyo tugiye kumusuma ko ibyo yacu ye mu isoko namwe tukatumuteza imbere ndetse n'iyo ubwira atera imbere kuko turakora ibikorwa nk'ubonye twarubatse nk'inzu umutumba urayikoresha ibikorwa by'iterambere umutumba urashaka kuyikoresha kandi inzu twayubatse abakenyezi ishyirahamwe ry'abubaka
mbega barabatahura mu kibano nk'abapfasoni bubaka kera hari imigani bavuga ko atari umupfasoni yurira inzu barabatahura barumva ko ari imirimo yanyu kandi mubwirizwa kubikora bikababeshaho
tukiyitangura baravuga menshi bakatuvuga ko tw'abakenyezi tutagira indero bakavuga ko abakenyezi biganza abakenyezi batubahiriza imico n'imigenzo ariko ubu unye bakazi kubona akamaro tugurayo ubu unye nk'uko bavuga bati umushinga naravuga ati se narahombye ko umukenyezi wadatashe kujya mu gishyirahamwe cyo kubaka
ego hama Roza akajambo wobwira abapfasoni abakobwa bagenzi bawe kuno munsi wo guharanira agateka kabo no guhimbaza no kukubahiriza ko bakahe
akamunotera abakenyezi uno munsi cyangwa abigeme uno munsi batubwize ku munsi mukuru wacu w'abakenyezi nobatira akamu koko umukenyezi cyangwa umwigeme yo kwijukira ibikorwa ivyo ari vyo vyose akavavanwana ya migenzo ya kera ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ngo ni umuvezi wa nzu uno wo kwama muhira akabona ko akumva ko igikorwa icyo cyose ashaka kubikora atovuga ngo bimwe ibikorwa by'umugabo cyangwa iby'umuhungu akumva ko ibikorwa byose yabikora kugira ngo ashobore kwiteza imbere ateze imbere umuryango ndetse ateze imbere n'igihugu notera akama abakenyezi n'abigeme ko bo kuguruka akavazana na mico n'imigenzo y'ikindi ya kera umukenyezi n'umugenzi wa munyakiko
urakoze cyane Marie Rose tugukeze kandi udukezereze n'abo bapfasoni 30 mu ishyirahamwe ryo kubaka amazu tuzobagaruka ko tubakoramwo ikiganiro kirambuye hanyuma tubifurije umunsi mwiza kandi Marie Rose ubabwira aho muri kumwe kwa kabiri iminsi yose n'ikiganiro c'abagore turashaka ko muzamuragira ijambo mukavuga mukaduha ibyo vyumviro vyiza vyanyu sivyo ni saa 10 gushika saa 11 ku masaha yongaho mu Rumonge mu Burundi
murakoze
cyane Marie Rose ugira umunsi mwiza n'akazi keza kandi n'umunsi mukuru mwiza turafise Aline Nishime Aline ikaze ku ijwi ry'Amerika Aline uratwumva Aline turi kumwe Aline ndumva atako ratwumva. Ines wewe uratwumva? Ines uri kuratwumva? Ines tuko turumvikana muhinga bw'ivyuma baturabire amatelefone uko biko biragenda. Turumva ko ari wa Aline na Ines mugabo nta numwe turiko turatura muri bo. Aline, Ines uratwumva?
Ndabumva.
Ines umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi, twari tuzinguragiye utatuvugishije ngo duhombe ivyumviro vyawe.
Oya, ntabwo nagiye.
Uri he ga Ines? Uherere he? Ines uherereye he?
Uherereye mu Uganda.
Muri Uganda. Ariko Ines, wegere telefone kuko ndi kumva umenga twumvikana bitevye, sinzi ko tugufise ijana ku ijana. Turagufise canke hari udukorwa turiko turagufatira nk'umukenyezi? Nuko rero Ines, uri muri Uganda, uri mu ikambi? Mu ikambi ya Nakivale. Umunsi mwawuhimbaje gute w'abakenyezi, wagateka k'umukenyezi?
Kubera hari ibikorwa byinshi byadufatiriye kugira ngo tuwuhimbaze.
Mwafatiriwe n'uduka igahine? Ego ntacu ejo naho nyene n'umunsi bipfa gusa kutibagirana kugira ngo namwe ntimuzosigare inyuma y'abandi.
Oya, ntidushobora kwibagirana kandi kuba dushoboye twashoboye kwegerana turizizanya umunsi mukuru mwiza.
Nuko rero hanyuma ga Ine, ibibakomereye mu ikambi ya Nakivale nk'abapfasoni ni biki? N'umunsi ubasanze mumeze gute? Hama umvise hariho uwo twari duhejeje kuvugana nka Marie Rose ari mu Rumonge. Basi ishirahamwe ry'abagore bashika kuri 30 ngo barubaka mu Rumonge bagashima. Mwebwe udukorwa mukora kugira ngo ubwo bukene n'ubwo buhari mwimare, ubwo bukene ni nk'utwahe? Ni udukorwa dutandukanye tukoregwa ngaho n'uduke?
Hari amashirahamwe menshi y'abakenyezi. Hari ishirahamwe rikora ibintu by'amakara. Hakabaho n'amashirahamwe yigisha kubarira, gushona kugira abashore kwiteza imbere. Hakabaho n'amashirahamwe yigishanya gusuka, bakora ibintu byinshi kugira abashore kwiteza imbere.
Abo bose ni abo ni abahungiye ngaho mu ikambi ya Nakivale?
Ego, mitani. Abigisha kuboha ibiseke, inkoko, ari bakora ukuntu k'utudede ku maboko, amahereni, bakora utuntu twinshi cyane, abakora ibirato. Ego.
Nuko rero hama ari akajambo ufise ubwira bagenzi bawe muri kumwe mu ikambi n'abandi bakumva barijya nino abapfasoni n'abakobwa ko bakahe kuri uno munsi wabahariwe ga Ines?
Uyu munsi icyo nifuriza abakenyezi bose ni uko kuhaguruka tukabireka kuguma kwikumira, kuko ibyo abagabo bakora n'abapfasoni turabishoboye. Nta kintu na kimwe umugabo akora n'umupfasoni adashoboye gukora. Nifuriza abakenyezi bose ko twahaguruka tugakora amaboko mu mpuzu, tukareka gukurikirana ibintu bya kera ko umugore adashoboye, umugore ari wo kujya inyuma. Oya, ibintu byarahindutse. Umugore ni wagomagoka tugakora, kuko iyo dukoze twese duteza imiryango wacu imbere.
Urakoze cyane Ines, tukwifuriza umunsi mukuru mwiza rero. Kandi nawe w'ubutumwa ndabuguha, ubwire abapfasore muri Nakivale ko tubakeneye mu biganiro byacu by'abagore, sivyo? Turabakena tukababara, ntitwa nk'abagabo, ariko kwama twavugishije abagabo gusa, ntituba dushaka amajwi yanyu. Sizo ga Ines, reka ndakubwira ikintu kimwe. Nk'utwo tuntu twose utubwiye, mufashe mukaza muranatwandikira, hariho ibibangira ngo tutanamenya, mukatubwira ati hari imigambi myiza turiko turabakorerako. Ni ukuri kino gisata giha agaciro cyane igikorwa cyose cy'umupfaso nahawuri. Uvyumve ko kino gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kibaha agaciro. Muzoze muratubwira twiyagire, tubivugane, duteze imbere isi biciye mu bikorwa vyanyu, sivyo? Erega murashoboye, iyo mwiyimye ijambo muba mugiyimye, nayo ubundi murarifise. Urakoze cane Ines, ugira umunsi mwiza.
Ego,
twakire na Dusabe. Dusabe ikaze kw'ijuru ry'Amerika no muri Isanga.
Yego murakoze.
Uno musi twafashe iradio abakenyezi turayivugira ko gushika.
Yego murakoze cyane.
Uhererega dusabe.
Uhererega mu nkambi Mahama.
Mahama, umunsi mukuru mwiza mugabo dusabe nuvume ngurijiriwe ntucangamutse byagenze gute ntuhayimbaje umunsi wawe.
Kawimbaje turaranezerewe cyane twishimye nta kibazo.
Nuko rero uno munsi ukaba ubasanze mwifashe gute mu mateka yanyu nk'abapfasoni bari mu makambi?
Turishimye, turanezerewe, nta kibazo. Twishimye kuba natwe duhabwa agaciro, tukiteza n'imiryango yacu.
Ibikorwa mukora kugira ngo muteze imiryango yanyu ni nk'ibyahe ngaho mu ikambi ga dusafe?
Dukora uturimo twinshi dutandukanye, ariko kenshi dukunze gukora ibintu bijyanye na saro. Dukora nk'abagabo, kogosha abagabo, gusokoza abadamu. Akenshi imirimo ya buri munsi nibyo ngibyo dukunze gukora.
Nuko rero hanyuma ukifuriza iki abapfasoni n'abakobwa kuri uno munsi wabahariwe?
Abahariwe barusheho gukora bitinyuke, biteza imbere, bateze imbere n'imiryango yabo, bityo bazajya iterambere
mu mirambo. Urakoze cyane dusabe. Ndumva hariho n'umuyaga inyuma yawe, reka tukureke ubwire umunsi mwiza, si byo?
Yego mwanya, urakoze cyane.
Yego. Ijwi ry'Amerika turacari muri isanga y'uno munsi twayihariye abapfasoni kugira ngo batubwire uko bari ko barahimbaza umunsi wabahariwe w'agateka kabo. Turafise na Aline Nishime. Aline, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Aline, uratwumva?
Ndabumva.
Uherere gari?
Indi mu nkambi yo mu Induta muri Tanzania.
Mu kambi ya Nduta muri Tanzania. Umunsi mukuru mwiza, Aline.
Ego twese.
Mu munsi wabasanze gute mwahimbaje canke?
Umunsi twawuhimbaje nyene nabi nabi nyene bisanzwe, ko twenga mu nkambi y'Induta ntibyoroshye, turi mu bihano birenze.
Ibihano vy'i Kigali.
Twenga ha iwacu abakenyezi twashobora kuba twishugurisha n'ibintu vyo kudandaza, ubu nta kintu na kimwe gishobora kudandaza. Bagusanganye n'inyanya ku muhana, bazikumenera ko bagasaba gutwara ifomo. Nyamba bagusanganye nitwandazi ku ibarabara, bagutwara ifomo. Mba nyene abakenyezi bo ngahinduka, usanganye bagaho turi imbere turigiriye, ko nta mwidegenze nk'uwo twahora nawe mikirenganye ubu dusize.
Hama bakabibatwara kubera iki? Ubwo burenganzira babubatse kubera iki ga Ali?
Ntitumenya ubwo ibyo bintu bikora abantu ba serikare, baraza muhira bagutwara ifomo, bakubwira ati bakufatanya izo nyanya, batwara ifomo bakayitwara kwa Makazi. Bayitwaye kwa Makazi bayimarana iminsi, mu nyuma bakayigusubiza. Mu byaba bishe muri kompyuta banashobora kubimenya, mu nyuma ukabandanya upokera, kuko agafatanya gakosa na gato ikoze kabaho, nta kindi gihano baguha. Bagutwara ifomo bagashaka kumaza iminsi, ugenda gukubura kwa Makazi, ujya gukwabura ibyatsi, ugasanga nyine bamaze nk'indi yose ujya gukora ubusafi, kandi ukaraba ikintu uba udize, ugasanga ni nk'izo nyanya uri kuridandariza, utwandaza uri kuradandaza, kandi bagufatiye inyuma y'inkambi ugiye gusenya, barinze bagufata n'inkwi. Urumva igihano nicyo nyene, bagutwara ifomo. Ibyo biyica ntabwo ubizi ngo ni biki.
Mbega Aldi, ifomo ni iki ku batatahura neza icyo ari cyo?
Ifomo ni ikintu kiranga kuri mpunzi.
None bashoboye bakwatse iyo fomo yawe ikuranga nk'impunzi, ucusigara ubaho gute ngo hamwikambi?
Bo barayitwara muri serikare, bayitwaye muri serikare, barabura ziya nambaza namana muri kompyuta. Ufite ibintu bo nyene bashobora kuba bo kwicira muri kompyuta, mu nyuma bakareka igusubiza, ubandanya upokera. Mugabe ejo turabona kumenga hari ikintu, kuko nta kuntu bo kwaka ifomo atakintu kanaka, bagufata nk'utuntu wiyandiye bakakwaka ifomo, ukamara indi kujya gukubura, kiboneka kumenga hari ikintu bakwicira muri kompyuta.
Iyo ni muyerekana mugihe mugiye guhabwa ibifungurwa, mugihe mugiye guhabwa serivisi zindi zitandukanye zirimo kuvuzwa, ni iki?
Kira kintu cyose werekana ifomo, kube kuvugwa, kube gupokera injyana, no kira kintu cyose werekana icyo iyo fomo nyine ikuranga kuri impunzi.
Hanyuma iyo hageze ko muja gutora izo njya, muja kuvuzwa mutarayisubizwa, bica bigenda gute?
Uramara iminsi nyine utonda kwa Makazi, makaba kayiguha, munyuma kaja gupokera. Mugurumva ni kintu kibangagi wa buriri wabo, kuko ibaze bagufashe uvuye gusenya ngaha mu nkambi, ntabwo baduha kira muntu agera uko agiye gusenya, baraziduha ibiharage, barabiduha ibiharage, ushobora guteka umunsi wose, nta rukwi baduha. Mugamunye mugiye gusenya bakagufata, bakubwiye ati zani form kandi bagufatanye nk'uko umutwe
bacha kwake iyo ico gupapuro muramaze kubiganiriza abayobozi bikambiga Aline
abayobozi b'inkambi bonyene woja kubivuga ko ni wowe serikare ko yuwe niyo yibiba byose yuwe nta jandifice iyo yirabisa amaso ikanoma kuko ngo mu mitirenganye hari kintu cyatokeye wundi mama yafiri y'Ubugando baraje baramuzika uwi waramuzika ni iteka nyene mugaserekare yamwumvishije kuja kubamagurisima bamuhambyemo ngo nta mpunzi hambwa basigira isima basinye niwe yaragiye guhamburura nyene arabomagura nyasima umuntu yaramaze kari ibintu binini
oya hinge gato ngo byagenze gutega ari
niyo gifite ikintu
ari ivyo byagenze gute ntidutawe neza bagiye guhambuka umuntu yagiye guhambura wiwe hama
umuntu yaracikije umugore wiwe apfira inyuma y'inkambi mu bitaro by'Ubugande Mwanza ama baramuzanira ikiziga umuntu aragenda bararondera muhamba nyene baramugika baramushira kwa gasima kugenye n'umuntu muhamba niteka amazindwe n'iminsi nkuko kwa makazi yaciye mutuma Kongo atwara ni fomo afasanye n'abafundi bafatanije mu kubaka iyomva bagende bayibomagure ngo akaba ntabikoze nuko bacha bamuhungura na wararaba kuja mu Burundi n'ingorane yavuye zitarahera nise mu nyine kurondera abafundi nyine baragenda barabomagura yamva umuntu yaramaze iminsi indwi harimo n'iminsi nk'itatu aha ambuke
kwihangara turakwihanganishije hanyuma ugasaba iki ukabona ko igikwiye gukogwa cyo bicaye
deki n'umbana cyagikwiye gukogwa nuko bo tubona ko turi abantu bakagaruka bakabona yuko turi biremwa bakaduha kwidegenje bakaduha basi yuko twoshobora kuba tukoronka n'agasoko no kutukishikurisha nk'abandi kuko ni ibintu bibabaje nta kintu na kimwe dufite twishikurisha nk'abandi ba mama wumva bari mu bindi bisa bakavuga ngo twishikurisha muri ibi twebwira nta kintu na kimwe
ukwihangana Aline turakwihanganishije ubutumwa ugeneye abandi bapfasoni muri kumwe ngaho nubwa
ngaha nuko twakwihangana nyine tukarindira icyo Imana yoduha kuko nta mvura igwa ntihite
Aline mpore
Ego.
Nuko tukwifurize umunsi mwiza w'umukenyezi turumva ko bitakoroheye ariko nta mvura idahita nkuko babivuga turifuza ko umwaka uza nka kino gihe yo uwo munsi uzoshika mumerewe neza
byose Imana niyibize
kugira umunsi mwiza ngaho onye kandi ukomere cyane
twese murakoze
kurakoze cyane Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi turabandanya duhamagara abakunzi bacu aho baherereye kugira ngo batubwire ubuzima babayemwo mu makambi atandukanye aho bari ni akaririmbo gakurikira rero duce tugatura abavyeyi bose aho muri na karirimbo mama na karirimbo karirimbye n'umuririmbyi wo mu Rwanda yitwa Chusa kabaryohe kandi tubifurije umunsi mukuru mwiza w'amateka yanyu
Mama rukundo rwiza udutoza gukunda nuko turi babiri tano mwuvanguye kwijeje ikintu kimwe ko ntaza kwibagirwaho nabandi hose uko wambehe byose nana hato yusize niyo mpamvu ngira nti uri ikirenga we
Chusa Ibrahim ari numuririmbyo mu Rwanda mu karimbo kiwe mama turafise turabandanya twakira amatelefone yanyu aho muherereye turafise na Claudine Claudine ikaze kujugira America no muri muri isanga Claudine uratwumva
ego ndimukubumva ne
ikaze kujugira America Claudine
murakoze cyane
Claudine tukukeze kuko wewe waturungikiye inimero zawe kuri Facebook si kenshi mubikora uherereye Claude
ndi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara
havugwa
makinga ari karwe mishini
havugwa makinga ho Kayonza mwahimbaje gutse umunsi mukuru wabagenewe
ni ndago birenze cyane ariko byabaye byiza nta kibazo abenshi bari bari mu ngo zabo abandi bagiye mu tugari niko byari bimeze
hanyuma ga Claudine wewe ngaho Kayonza umunsi w'abakenyezi amateka gateka ugusanze bite abafaso ni mubana abatega rugori bifashe gute bamerewe gute amateka yabarubahirije
ego nta kibazo rwose mu buzima busanzwe nta kibazo gihari hejye muri rusange
nta kibakomereye imirimo itandukanye yihariye mukoraniye yahe nk'abafaso nikabateza imbere
abarahinga bisanzwe baracuruza nyine bara arimo nababoha bakora akazi k'ubutayeri abadoda nyine ibintu by'umwuga by'ubukorikori biseke byibo gutyo nyine n'ibindi birimo itandukanye
uno mwaka baravuga ko bashaka kwikorana buhanga riherekeza iterambere ryanyu mikorwa byanyu bitandukanye nka fashion byifashe gute byikorana buhanga murabikunda murabitahura murabibona ko mushobora kubijamo cyane ku rwego rw'abagabo cyane
ibirashoboka ariko bitewe n'ahantu umuntu abatuye nko mu cyaro cyane ntabwo bikunda cyane ntabwo bishoboka ntabwo byorohera abadamu bo mu cyaro ariko urebye abagore nabo biteje imbere ikoranabuhanga nta kibazo ntabwo kimeze nka mbere ntabwo tukiri inyuma cyane ariko bitewe n'ahantu umuntu abatuye ntabwo birazamuka ku rwego rushimishije nk'uko tubishaka
ukabona ko uruhara rw'amareta muri iryo terambere rishingiye ku ikoranabuhanga rwo urwa
iki kinabona cyane cyane nk'urabona nk'ubu iki gihe aho igihugu kigeze abantu bari bakeneye amatelefoni meza amasmartphone kujya kuri WhatsApp ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo barebe aho abandi bageze ariko ubushobozi buracyari bukeya ntabwo biborohera kubona amatelefoni meza ntabwo biboroheye cyane mbona rero wenda leta yashyiramo nka nkunganire ku matelefoni cyane cyane ku bari n'abategarugori kugira ngo babashe nabo kubona ayo matelefoni byatworoheye ikindi abana bari mu mashuri b'abakobwa bakigishwa cyane 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 ikoranabuhanga cyane byatworohera kandi byanadufashe
hamaga Claudine ubutumwa urungikiye abafasoni bagenzi ba uno munsi wabahariwe n'ubwahe muri rusange hari abakumviriza bababaye hari abakumviriza baryohewe hari abakumviriza bari mu bibaremereye hari abakumviriza ko ari terimisha imbere ubutumwa ubahariye n'ubwahe nk'umfasoni mugenzi wawe
ni ubutumwa nabaha nuko cyambere nuko yumvamo imbaraga n'ubushobozi nkatwe nk'abari n'abategarugori ukumva ko ufite imbaraga ukumva ko ufite ubushake cyane cyane umurimo wose tugiye gukora tuwushyiremo ingufu n'umwete twumve ko dushoboye apana byo byo kwisubiza inyuma nk'iki sinagishobora ndi umugore kimfite imbaraga nkeya woya ibintu byose turabishoboye nk'abagore dukora ibintu byose dufite imbaraga dufite kuraje dufite ubushake nta kintu umuntu atagira afite imbaraga afite ikintu akora gikunze cyane cyane gukora umurimo w'ukunze bigutera kuraje kandi bigutera imbaraga cyane n'ubushobozi bukihuta bukaza vuba vuba
urakoze cyane nyuma tugutumire rero nawe uzohuruza mu biganiro byacu umvuge bifise ivyumviro mbwa ntohuruza mu kibiganiro byacu ga Claudie
ego murakoze
uzohuruduhamagara dusangira ikiyago sivyo
ego ndashimiye murakoze cyane
urakoze kandi umunsi mwiza umunsi mukuru mwiza
ego urakoze cyane namwe umunsi mukuru mwiza
ego turafise na Amini kaze kwijugira America Amini uratwumva? Urikure uherere gami
ndi muri Oman.
Uri muri Oman, umunsi mukuru mwizami.
Yeah,
wakwe. Wa uhimbaje gute ngaho muri Oman? Wabasanze mumerewe gute?
Tumerewe neza.
Ikibazo cabaza ngaho bagahohoterwa tifashe gute? Hari abahoze batanga makuru ko kimeze, ubu vyifashe gute? I'm going to go to the house. Ahatandukanye nk'abafasoni bwo bubwana.
Utumana wa genera yani nujia mimi niku kubana yuko bashoboye.
Sabge?
Ati nukubana yuko bashoboye nk'abantu ba mama. Ari ukuntu twe tubana nk'abantu ba mama ariko tutashe dushoboye. Atashe twakwigeza ariko turashoboye.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza kandi tukwifurije kubandanya ururanirwa mu byo urimo byose.
Ego.
Ejo gi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, reka ducishe kwa maso gato dusome ubutumwa bw'abatandukanye barungikiye ababase ku mutima. Witwa Ndayisenga Eliza yavuze ngo mwiriwe, nitwa Ndayisenga Eliza, akadirimbo kavuga mama twakamuhaye gashimishe mama wanyibarutse n'umufasha wanje n'umukobwa wanje Jacqueline umuhanyi ibikurikira ntse ntibura ngo mwompa karimbo mesime akarimbo ntse nibaza ko tuza kukaronka Ndayisenga Eliza, ariko turakwifurije kugira umunsi mwiza kumwe nabo bantu wipfurije umunsi mwiza. Emile Durkheim ni ukuri ngo ubutumwa bukomeye cyane bwo gushimira igihangange mu bandi bagore bose, ndatanze kidari cy'umwaka ka kuri mama wanje yanyibarutse, ndazi ko atanumwe ankunda nk'uko mama wanje ankunda, ngo Imana inzigamire uwo yanyibarutse. Twibaza yuko ubutumwa bwawe nabwo nyene bumushikiriye. Hariho na nuwitwa Leonidas ni uri imbere. Munanje ndipfurije abakenyezi bose umunsi mukuru mwiza, cyane cyane umubyeyi wanje hamwe n'uzombera umufasha gushika ubu ntaramenya bose. Ndabapfurije ngo babandanye bahangamye mu ibanga ry'ubuvyeyi. Tukwifurije kuzoronka vuba uyo wipfuza ko muzokorana ubuzima bwawe. Uwitwa Twagira Yezu Marcel ngo ndabaramukije, mbere na mbere ejo ni mukankusi ndamwifurije umunsi mwiza. Urakoze Marcel, ejo narakumva turi kumwe muhinga bw'ivyuma. Oyani itanga ishaka Diane Nahazwe ndabaramukije, urakoze. Yabasabiye akaririmbo tuza mu mpere indirimbo, kandi mukantwari Marie Louise ngo ndamukiriza. Madame wanje yitwa Marie Claire, abakobwa banje beza ngo basa neza, aribo bitwa Twagira Yezu Joy Marie Justine, Twagira Yezu Blessing Marie Georgette, mushiki wanje nkunda w'amahoro Angelique ngo babampere indirimbo mama ya Kitoko nitutayironka turaguha iyindi ntugire ikibazo. Yari Marcel Twagira Yezu, kandi turagushimiye Marcel ku butumwa waturungikiye uno munsi. Kanyamuhanda Venus ngo mukenyezi mutegarugori mwari tsikimba utere imbere gasitare amano ni ndavuga nabi muranto ngandu murundi kazi ndu munyarwanda kazi mugatsitare agatsi muri make nkwipfurije gutera imbere ngo ejo natwe ku murenge iwacu tugomba kwitwaza ibiseke harimo ibigori ibiharage ufisi ibijumbu amayeri tukaremera abatifite, ari nako bagirwa inama mu kwitinyuka mu iterambere. Ngo murakoze ugugara ubutumwa bwa Venus. Turacabandanya n'ubutumwa bwanyu. Jean-Pierre biziru mumenye ngomuna huneza ni tukwa biziru mumenye jampia ngaba suhu za mama wanje wavyaye ngamutura indirimbo itukwa kabura nikaboneke ningi na umuntu turayirondero indirimbo ngo suhuza na papa wanje ngo nubwo ntazi nimba ariho canke yarapfuye wihangane Jean Pierre niyo mwungere Celeste amiriwe neza bamenyesha makuru ku ijwi rya Amerika cyo kimwe n'abakenyezi baho aho bari hose ngo ntanguye gukeza abapfaso ni bose bakiri kuri nosi no kwifatanya nabo kuri no munsi wabo undifurije ko bogira ibihe byiza nkaba nipfurije umunsi mwiza cyane cyane witwa Bikorimana Diane ahari hose n'umuvyeyi wanje ndagije Imana Pelagia ndamwipfurije akarimba kari ko kose muza gushobora kundonsa nuko rero dusubire ku murongo wa telefone twakira Nadia ikaze ku ijwi Amerika. Nadia uratwumva?
Ndabumva.
Uherehe Nadia?
Mere mukaje ka gatyo mu rwanda rwarama. Ndari ka kanyange.
Ngarama muvuga makingaho?
Inga rugarama.
Ibugarama urambabarira. Havugwa maki umunsi mwa uhimbaje gute?
Uze bashanze ba buri munsi.
Aha.
Odo fita kazu ba ikyo kibishimba kire kugura cyarindwi.
Mhm.
Yego ari kire kugura magana nimero 5.
Mhm.
Muri macye rugara ma umushayido dufita twenze cyane.
Mhm. Hama umunsi mukuru w'abagore w'abategarugori nawo wabasanze mumeze gute?
Umunsi mukuru w'abagore n'abategarugori wagenze neza.
Mhm.
Abagore twagize ibihe byiza, abagabo bacu batwitayeho, badutekeye, abaduhana impano, abadamu batishoboye, hari gurupe y'amasenge mba hafi yaremeye abadamu batatu, n'abamukuru b'abakobwa baremera umudamu umwe utishoboye, twagize ibihe byiza twahuriye ku kagari ka Kanyange se twizihiza ibirori turabyina, b'amasenge mba hafi nabo dukora karasisi. Muri make umunsi w'ubukuru w'abari n'abategarugori wagenze neza.
Mwakoze ikarashishi n'abamasenge banyu hama abagabo barabatekera numva babaye umunsi mwiza cyane. Hanyuma abandi bapfasoni abategarugori bakumva ukabagenera ubwahe butumwa?
Abategarugori ndi kumva dufite ikibazo kitwugarije nk'abakobwa babyarira iwabo amadada ateganyijwe. Abategarugori bari kunyumva nabashishikariza ko bakwita kuri bari abakobwa babyariye iwabo bakabavugavuga mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo niba umwana abyaye ari undi mwana abaye abana babiri abagize umuryango wabo yongereye nashishikariza kugira ngo aba bategarugori bari kunyumva aho umwana wese yaba ari bamwitaho kandi bakamugira umwana wese akaba uwa buri mutegarugori kugira ngo ejo haho abantu hazabe heza.
Urakoze cyane Nadia, ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane.
Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni hora ihorere mama na karirimbo twifuza ko gaca gahoza abatandukanye bari ko baratwumva ari mu makambi. Hari abatubwiye babaye mu bihe bigoye, hari abatubwiye bariko baraca mu bihe by'ihohoterwa mu makambi bagafatwa nabi. Kano karirimbo kabahoze kumarira atandukanye mufise na karimbo ka Chanjo Anisi nihora ihorere mama.
Ora senchuti anje Ora gashitsikimana yakuma irakubona uri na sona sowa Ora nzo kujani wachu Uri na so na so wanyu Ora nzo kujani wachu Ora semuiza wange Ora nyuma nibatere ora kanyana kiburundi kikina bagacura ora kanyana kiburundi kikina bagacura ora semwiza wanje ora
nshuti bakunze mukanya turahana gahindukira imbere kugahana nongere nshimire cyane abafasoni bose twabanye muri kino kiganiro ndanasaba imbabazi abari baturunkiye amanimero ya telefoni dushobora kubahamagara muri abo harimo abo mu Rusenda umunsi mukuru mwiza ariko saa 12 turaza kubabwira ingene ivyo mu Rusenda byagenze turaza kuzunguruka hose tubabwira turasa makuru ingene byagiye biragenda n'ama telefone atadukundiye mwakoze cyane gusa abafasoni twabanye namwe twifuza ko uno mugenzo kuza turayaga uhoraho kwijugya Amerika kenshi ntubaronka ariko turizera ko mu misiri imbere muzoza mwitabira ibiganiro byanyu nipfurize umunsi mukuru mwiza wapfasoni bagenzi banje bakoranga ha kwijugya Amerika ejo ni mukankusi wakoze wavuganye n'abakunzi bacu muhinga bw'ivyuma Nadia Taha umunsi mukuru mwiza na engineer muri kumwe na hatumva mu musobanure ko ndabipfurije umunsi mukuru mwiza wapfasoni Asumta Kabuyi umunsi mukuru mwiza Thierry Ndayishimiye umunsi mukuru mwiza Oriane Tangishaka umunsi mukuru mwiza mwese aho muri umunsi mukuru mwiza sinogenda ntifurije n'umunsi mukuru mwiza umuvyeyi yanyibarutse mama wanje nawe umunsi mukuru mwiza ndazikukunda ijwi rya Amerika n'abapfasoni bose mutwumva aho muherereye turaza gusubira saa 12 turashigiye kano karirimbo kira se nyakuramba tukibaza ko aho muri muza kugira umunsi mukuru mwiza w'umukenyezi Gloria barambiye ko nakwibagiye nitwa kwibagira Gloria twishime umunsi mukuru mwiza na wewe wagateka kabakenyezi kano karirimbo reka kabaryohere ni kira se nyakuramba ntimushira uburyohe nkuko bariko barabivuga Señora Curada